Twashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi niko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusanganira na ku FM 104.3 ijwi rya Amerika, habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva Tankomanzi ku FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. U Rwanda rwemeza ko atamunyagihugu ruzotegeka kwicandagisha virusi ya corona.
Ntabwo twahatira abantu gufata urukingo tutanazifite. Rero ntabwo ikibazo dufite ni ukubona ingingo zihagije ngo abazishaka bazibone.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro n'amenyeshamakuru. Ayandi madosiye Perezida Kagame yagarutse ko muri icyo kiganiro murayumva handi hato yagezeho irya nino ku isi, harimo aya Perezida wa Guinea Alpha Conde ari mu minwe y'abajeje umutekano n'aya Amerika, igarisha ko intambara ishobora kongera kwaduka muri Afghanistani. Muraba hagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihagire inkuru n'imwe ibacika muri izi zose duciye ku masonga. Reka makuru yacu tuyahere muri Guinea, aho Perezida Alpha Conde yavanye ku butegetsi nyuma y'imyaka 11 yarabumaze. Ko abatembagaje ubutegetsi bwiwe bavuze ko ari muco bise komite ihuriwemo na bose igamije iterambere, Comité National de Rassemblement et du Développement CNRD mu mfunyapfunyo. Abari muri iyo komite basiguye ko hari twasorobo twinshi mu gihugu twatumye basaba igisirikare kwifatira ibintu mu minwe. Muri video yacishijwe kuri televiziyo y'igihugu muri Guinea RTG mu mfunyapfunyo, umuvugizi wa CNRD yavuze ko President Conde w'imyaka 83 mu byo yagirizwa harimo ubutunzi bugeze aho umwansi ashaka, ukudakora neza kw'inzego za leta, ugukoreshwa kw'inzego z'ubutungane no guhonyanga uburenganzira butari buke bw'umunyagihugu. Video biboneka ko yafashwe n'abasirikare yerekanye Alpha Conde ari mu mpuzu zisanzwe atakaruvati atabirato. Mu gatondo kuno wa mungu amakuru yari yatangaje n'imenyeshamakuru bitari biki avuga ko humvikanye amasasu atari make ku murwa mukuru Conakry no mu icungararo yahari ingoro y'umukuru w'igihugu. Ayo makuru yari yemeza yuko ibice bimwe bimwe birimo ahakorera ubushikiranganji nta bwose byari byafashwe n'abajeje umutekano batembagaje ubutegetsi, ndetse na banki y'igihugu ikaba yari mu minwe yabo batembagaje ubutegetsi. President Alpha Conde mu kwezi kwa munani kuno mwaka niho yatsindira manda ya gatatu itavugwa ko rumwe n'impande zose. Ni manda yatsinze abanje guhindura ibwiriza nshingiro kugira ngo rimwemerere kongera kwitoza. Abatavuga rumwe nawe igihe yatangura kwitoreza iyo manda no guhindura ibwiriza nshingiro bakoze imyerekano rutavana ko basaba ko atosubira kwitoza, ariko biba impfagusa. Ino nkuru turaza kubandanya tuyinoganza, amakuru yacu ari imbere, twongere turabwire ibigezweho biciye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Muze kubandanya rero muziraba, muraza kumenya ibigezweho muri Guinea. Nene tuye kumasonga ngitangura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabisha ko Afghanistani ishobora kuzokwinjira mu yindi ntambara ikaze. General Mark Milley atwara ingabo za Amerika yabwiye amenyeshamakuru aho yasiguye ko icuka kiri muri Afghanistani gishobora gutuma muri ico gihugu havuka imirwi y'iterabwoba itari mike irwanya ubutegetsi bwa Gitalibani. General Milley asanga bizogora abatalibani gushinga leta ikomeza intwaro nziza gutyo kubwiwe intureka zikazoba utavana ku imwe mu mirwi y'iterabwoba. Uwo mutegetsi avuga ko ishobora kongera kwiyubaka muri Afghanistani irimo Al-Qaeda n'intagondwa zitirira idini rya Islam. Naho umutegetsi mu gisirikare cya Amerika avuga ko bigoye gutomora neza kazuza ka Afghanistani, yabwiye televiziyo ya Amerika Fox ko iyo mirwi y'iterabwoba ishobora kongera gushinga imizi muri ico gihugu mu mwaka umwe canke imyaka itatu. Ivya Afghanistani turaza kongera kubigaruka ko n'umusesanguzi mu mpera z'ano makuru. Ariko rero mu kurindira tubutse yuko ijwi rya Amerika mushobora gukurikira amakuru atandukanye yacu kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari turahire mu Rwanda aho President Paul Kagame avuga ko igihugu ciwe kitazoshiraho amabwirizwa asaba abantu kwikingiza ikiza cha COVID-19 kugira ngo bahabwe service izarizo zose yabivuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri no wa Mungu aho yagarutse ku madosiye atandukanye arimo ayingabo ziwe ziri muri Mozambique ya Kamashu Pegasus gasoma urusaku mu matelefone y'abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe n'amareta atandukanye hamwe rero na dosiye Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye ico kiganiro.
Mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'itangazamakuru kuri iki cyumweru kibanze cyane ku bibazo byabajijwe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga aho byagarutse ku cyorezo cya COVID-19. Umukuru w'igihugu yabajijwe niba hari itegeko risaba buri munyarwanda wese kuba yipimishije COVID-19 mbere yo guhabwa serivisi akeneye. Perezida Kagame yabisubije muri aya magambo.
Ntabwo twahatira abantu gufata urukingo tutanazifite, rero ntabwo ikibazo turagize. Ikibazo dufite ni ukubona inkingo zihagije ngo abazishaka bazibone. Ikindi nasubiza ni uko kubigira gahato ko abantu bagomba kubona inkingo byo wenda bizanagira igihe biba, ari kugira ngo rizabanza guturuka no hanze kurusha ko bituruka mu gihugu, kubera ko hasigaye hariho uburyo bugenda buza bugaragaza ko ibihugu bimwe bivuga ngo umuntu utarabonye urukingo rwa COVID ntazaza mu bihugu byawe.
Mu Rwanda kandi yanagarutse kuri gahunda igihugu gifite cyo kubaka uruganda rukora inkingo zirimo n'urwa COVID-19. Perezida Kagame avuga ko iyi gahunda u Rwanda rwayitekereje nyuma yo gusanga inkingo zari gumye mu bihugu bikize.
Hari inkingo ziboneke rwa COVID, ibihugu bikize, ibihugu bikomeye iyo byahereyeho kubibona urwo rukingo. Ibihugu bya Afurika n'u Rwanda twategereje igihe kirekire cyane, naho dutangiriye kubona urwo rukingo biza abantu barenze abandi babona inkingo twe tugomba gutegereza, ndetse n'abo tugiye kuzibonera tuzibona ari uko twasabye tugasabiriza ubwandu, nabwo bituma umuntu aremba asaba. Ariko iki cyorezo cyaje gifata isi yose, bya bihugu byari byaramenyereye gutabara nabo bari baragize icyorezo. Rero ngo ikiza ni uko twakora inkingo hano natwe muri Afurika, ndavuga ntabwo ari u Rwanda gusa.
Perezida Kagame kandi muri iki kiganiro yagarutse ku bo yita ko bakomeje guteza urusaku n'igitutu ku rubanza rwa Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda. Perezida Kagame asubiza ku baba baravuze ko yahoze ari inshuti ya Rusesabagina ngo akaza kumwihinduka. Umukuru w'igihugu yavuze ko bahuye inshuro imwe gusa. Perezida Kagame yanagarutse kandi kuri filime Hoteli Rwanda yagiraga intwari Rusesabagina. Perezida Kagame avuga ko kugeza ubu Rusesabagina ataburanishwa kubera filime cyangwa kuba yarakinnye muri iyi filime. Umukuru w'igihugu avuga ko Rusesabagina ashinjwa kugira uruhare mu mitwe yitwaje intwaro n'iterabwoba yahitanye abantu batari bake. Umukuru w'igihugu avuga ko icyo abateza urusaku bazakora igitutu cyose bazamura bitazabuza ko azaburanishwa n'urukiko mu butabera bukwiye ngo nta kizabihagayika. Umukuru w'u Rwanda yanavuze ku ngabo igihugu cyohereje muri Mozambique, asobanura ko igihugu cyari gifite ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'ibyihebe. Perezida Kagame yavuze ko ingabo z'u Rwanda zafashije iza Mozambique kugarura umutekano mu bice bimwe by'igihugu ko kandi bitararangira.
Cabo Delgado, I mean, they have taken it over and they were planning to take over another, to move to another province called Niassa. Already, I mean, Cabo Delgado is 3 times the size of Rwanda. President of Mozambique, they requested our support to work together to deal with this situation, which we thought we had it in our means to do it. Sometimes it doesn't require as much as people think. It just requires people determined, well, resourced to a certain level and which we thought we had. So we agreed to work with the Mozambicans to free their area and the people there who had been suffering for 4 years.
Aragira ati bamaze kugarura umutekano muri Cabo Delgado ndetse ubu baritegura ubu kujya mu yindi ntara yitwa Niassa. Perezida wa Mozambique yaratwiyambaje, turebye dusanga dufite ubushobozi bwo kugira icyo tubikoraho. Rimwe na rimwe nta n'ubwo bisaba ubushobozi bungana n'uko abantu babyibaza. hari igihe bisaba ko abantu baba bafite ubwitange buhagije ndetse n'amikoro kandi twararebye dusanga tuyafite bityo rero twarabyemeye dufasha Mozambique kubohora akarere aho abantu bari bamaze imyaka ine mu kaga Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo cy'abantu bakunda gushinja u Rwanda ko rwaba rukoresha ikoranabuhanga rya Pegasus mu kuneka no kumviriza amakuru y'ibindi bihugu umukuru w'igihugu avuga ko abashinja u Rwanda mu gukoresha iri koranabuhanga bakwiye kujya kubaza ba nyiri porogaramu niba u Rwanda rwaba ruri mu mubare w'abayihawe Perezida Kagame avuga ko nta gitangaje kiri mu bahimba amakuru nk'ariya kuko u Rwanda rumaze imyaka myinshi rwumva ibirego byinshi bidafite ishingiro kandi ko nta mwanya wo kubisobanura uhari ngo nta koranabuhanga rya Pegasus riri mu Rwanda kandi nta n'iyakoreshwa ngo igisubizo rero kikaba ari oya usibye abanyamakuru baba mu Rwanda bari kumwe na Perezida Kagame muri iki kiganiro humvikanye n'abanyamakuru b'itangazamakuru bikomeye ku isi nka CNN na Jeune Afrique nabo babajije ibibazo umukuru w'igihugu Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumpta Kaboyi urakoze tuve mu Rwanda dusha tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho igisirikare kibandanya gusa karigwanishwa mu mihana iri muri groupement ya Ijombo mu burasirazuba bw'ico gihugu abanyagihugu baba ahari kwabera ivyo bikorwa bagiriza abasirikare bariko barabikora ko bapfunze abantu indwi bongera basahura amafaranga n'impuzu z'abasivila inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye Uvira kutrade uko zifashe
bamwe muri abo baturage muri grupu ma Bijombo iri mu birometero birenga 63 n'umujyi wa Uvira bavuga yuko kuveza ku wa gatandatu igisirikare cya Congo gikorera ku mugeti no mu Bijombo cyafunze abantu barindwi kibanyaga amafaranga n'amatelefone n'ibikoresho byo mu nzu nk'uko bitangazwa na Ndakize Mpamyukuri umuyobozi wa societe civile mu Bijombo
harabajanwa amahuzu yabo harabajanwa amafaranga angana n'amadolari 166,000 amafaranga y'amakongomani 24,500 y'amakongomani tukibaza ngo se kubera icyo FARDC gikora bene icyo kintu nyuma twarahavuye tuja ku mugeti abantu bamwe barari kugwa abandi bantu barindwi bagiye mu Bijombo n'ubu niyo bari umugabo bita Mezake ni umukuru wa Bungeri uhagarariye Bungeri bamwandikiye sisitemu ya gisirikare barimo umuhungu w'umucuruzi ngo ni Serwe barimo umuganga Ruhosha abo bantu bose bariko bararengana bashakamo ngo ni abasirikare n'uyu munsi mu gitondo abantu bita Mukanogo bahajanye amatelefone bahajanye amahuzu y'abagore bahajanye amasakoshi bariko barajana n'imitanga n'imiho
umuvugizi w'abasirikare muri sekiteri operasiyoneri Sokola de Sud Kivu majoro Kasereka Dieudonne yabwiye ijwi rya Amerika yuko ayo makuru ntayo aramenya naza kuyamenya aza kuyatubwira gusa andi makuru ava mu Bijombo yemeza yuko muri abo bagabo bafunzwe harimo abafatanwa imbunda n'ubwo ubuyobozi bwa societe civile mu Bijombo buvuga yuko izo mbunda ari za local defense abaturage bigwanaho bari basanzwe bakoresha mu gucunga inka zabo
twarabagiye tuti imbunda zacu nizo gucunga inka zacu n'ejo bundi ku matariki 28 barazijyanye inka FARDC yari muri velometere natwe kubera iki batakoze intervention kugira ngo ziriya nka zigaruke inka zigera 250 kuko tutashobora kwirwanaho mu gihe dutewe kandi iyo twirwanaho tuturwanisha inkumwe tutugwanisha uko ntiturwanisha imbunda
kuva igisirikare cya Congo gitangiriye kurwanya umutwe witwaje ibigwanisho wa twigwaneho ugizwe n'insore insore z'abanyamurenge ku misozi miremire ya Kamombo bamwe mu baturage bavuga ko igisirikare cya Congo kibasira twigwaneho ariko kikareka mayimayi na leta itabara kandi bidasiba kubica ndetse no kubanyaga inga nk'uko byemezwa na Sebineza John umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Bijombo
iyo bazamuka baca ku kirungwa bakagera ku Biziba hariho ikayabamaye kandi baba bitwaje imbunde baba zifite ndetse bakaziremana n'isoko yo mu mitamba kubera iki batarazibaka mu masango hariho ba mayimayi abarega itabara niho bari kubera iki batarajayo ngo baje gusaka imbunde mu marimba barahari ko bataragenda ngo baje kubaka imbunde mu magunda barahari kandi babana na FARDC ko batarabaka izo mbunda kuri mbundamo barahari aba mayimayi bazunguruka n'imbunda ko bataragenda ngo bazibake
mu gitondo cyo kuri kino cyumweru bamwe mu bayobozi ba grupu ma Bijombo bari Uvira bavuga yuko babonanye na General de Brigade Mbanza Joseph umuyobozi wungirije wa secteur operationnel Sokola D ababwira yuko basirikare babo misiyo yo gusaka ibigwanisho muri Bijombo ariko nta gahunda yo kwambura abaturage amafaranga cyangwa ibyabo bahawe kandi ko babikoze bazahanwa kandi bagasubiza ibyo bambuye abaturage Vedaste Ngabo kubwa Radio Ijwi rya Amerika ubira mutarakivu yepfo
izige amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari tuzigaruke kubyikiza cha virus ya corona unaho Uburundi bwiteguye gupima abanyeshuri biga barara ku mashuri imbere yo kwakirwa umwe wese azotegerezwa kubanza kwerekana urupapuro rwemeza ko atanduye virusi ya corona abazopimwa bazopimwa hagati y'itariki ya 10 na 14 z'uku ku kwezi kwa 9 umunsi wo gutangura amashuri mugenzi wacu Elo Julika neza akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya abahe iyi nkuru
burizo bucyanganyije rwa magara y'abantu ni babitangaje ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu ku muhingamo yavuze ko umunyeshuri w'uburera azoba arekurirwa kwinjira mu ndaro wenyine ari uzo afite ibipimo byerekana ko atabwandu bw'umugera wa corona afite muganga Jean Bosco Rukushaka yemeza ko tunengeye twakibonekeje mu gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri uheze aho hatangura gufatwa ingingo yo kubanza gusuzuma abanyeshuri bo mu mashuri y'inda bavuye mu biruhuko ubu twatorewe umuti uku niko abisigura
ubwa mbere twari twabahaye iminsi itatu gusa mwumvise uko twagize iminsi itanu tuzopimira mu burere bwose bw'ubuvuzi mu gihugu cyose cy'uburundi kugira ngo umunyeshuri yipimishe aho ari hose ibitaro by'ubuvuzi dufise bikaba birenga 48
muganga Gikwishaka buri bushikanganji bw'amagara y'abantu mu Burundi yemeza kandi ko ibintu byose bikenewe kugira ngo yisekeza byo gupima abanyeshuri rigende neza bihari
tuzoca turaba ingene twongereza abapima babe benshi muri ibyo bisata hanyuma ibijyanye n'ibikoresho aho twabahumuriza birakwiye n'ibijyanye n'imiti nta kibazo dufite irakwiye
ijwi rya amerika ryashimye kumenya ko ababyeyi bakiriye ingingo maze byegera bamwe mu ntara za bubanza na cibitoke mu buraruko bushe burengero barayipima ariko bagasaba ko hari izindi ngingo mperekeza
aho bicara mu mashuri aho baryama birya bintu byo kujya amajyama nabo ubona byo atari ikibazo nk'ikindi corona kishobora kuzana naho nyine n'ingingo zikurikira mu mashuri n'uburaro na zonyine zigwe
umwana agiye arwaye ni ingorane ku bavyeyi atanduye nitoze mu bavyeyi mu isanzwe ingingo twayakiriye neza nk'umuvyeyi afite umwana gutaza mu kigo cy'indaro
bariya batiga bataha nabo nyine bazohava baza babasange ingorane zica n'ingorane twasaba leta rero ko ahubwo yotegura uburyo abanyeshuri bashobora kwiga batandukanye abanyeshuri bagume barundana kwa kundi
reka namwe abanyeshuri muri izo ntara niko babibona
mwese tuzogenda azi yuko atarwaye
none bajya nabo baza bava inyuma y'uburaro baba hanze ntituzokwicarana ku ntebe imwe cyangwa ko tubona mu ishuri usanga intebe imwe cyangwa abantu batatu cyangwa bane tugeze kujya gufungurana ko turundana ukamenga turi mu isoko bisaba yuko tuba turi bake bake wumva bigateranya amakinga bamurara ku matera muri batatu mukagerekerana
abanyeshuri barenga 30 ba mu ndaro n'abiga bataha ariko biga mu bigo bifite uburaro niyo bitezwe gupimwa nk'uko ubushikanganji bw'amagara y'abantu bitangaza haraheze iminsi mu ntara zitandukanye hakirundona ngozi mu buraro kwavugwa abantu benshi bandura ikiza cya covid-19 hamwe muri za Bururi Makamba na Rumonge mu manuko bushe uburengero bamwe mu bahinga bagezwa amagara y'abantu bemeza ko hisunzwe ibitigiriza abantu banduye mu ntu zina ziheze bikagereranywa n'ikiringo kingana gutyo nyene cyazibanjirije habaye kwiyongera kw'abantu bandura ku bice birenga 200%. Muganga Jean Baptiste Nzoriro nkankuze munyamabanga ntayegayezwa mu shinganji bw'amagara y'abantu kwa 24 ukwezi guheze yabwiye abamenyeshamakuru ko atabiharura bigezweho ubwo bushinganji bugira ku bijanye n'abandura bakira n'abahitanwa na coronavirus
ibitigiri hariho ikigo kijejwe kutegeranya nibaza ko atabitigiri bihari bigezwe ko uno munsi bari baje bafise ntabyo batweretse mugabo batubwiye ko bagiye
abategetsi b'abarundi uhereye kuri perezida Evariste Ndayishimiye nubwo bahimiriza abantu kwikingira ntibahisha agashavu bafitiye abavuga ko abandura bamaze igihe biyongera aha perezida Ndayishimiye yerekagaya mu menyeshamakuru wese hafi Ndikumana akorera itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP hamwe na radiyo y'abafaransa RFI hari kuwa 19 ukwezi k'umunani guheze yerekaganira n'abarundi baba mu mahanga bariko basozera indwi yabahariwe
hariho umurundi ababajwe cyane nuko covid mu Burundi turakugana murabona ku maradi avugira kuri RFI arababaye ngira kari mu kwiyahura kubera covid itarugarana abarundi umuntu akavuga ko uno munsi abarundi bitaro byose byuzuye atakiro nka we ikoresha kubera covid
niwe murundi w'umenyeshamakuru wenyine asigaye arota Burundi bugwa mu manga arota abarundi bamarana arota abarundi bapfa watu wabona
covid rafite neza ku Burundi batangaje mu kwezi guheze ko bazakinchancho bakanazibika mugabo basigura ko batazigera bahinyiriza abanyagihugu kuziteza gusumushinganda jeje rw'umutekano ari nawe ahagariye mu gihugu jeje kugwanya covid 19 je hovendira ko buca yemeje kuzokenera ukingo azoruhabwa ariko akiyemeza ko atacyo azobaza leta ro amutse mu gize kwingaruka mbi ibaruro bya nyuma bitangwa n'uwo mugwi byerekana ko abantu batarenga 10 yari bamaze guhitanwa n'ikiza cya covid 19 ku barenga 111 basanganywe ubwandu bwacu ku bantu barenga 150 bamaze gupimwa kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 umuntu wa mbere yamenyekanye ko afite ubwandu bw'umugera wa corona mu Burundi erojo urika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwabyumvise mu ntango z'ano makuru ko Amerika igabisha Afghanistan ko ishobora kwinjira mu yindi ngwano abatalibani bashyize ubutegetsi batangaza ko ari mu myiteguro yo gushinga leta nshasha y'ico gihugu ni ubutegetsi rero basubiranye inyuma y'imyaka 20 bari barabuvuye ku wa mbere w'inondwi tuko turasonzera Amerika niyo yasozera ibikorwa byayo bya gisirikare yari imazemo imyaka 20 muri Afghanistan amahigwe y'abatalibani yo kugarukana amahoro muri ico gihugu angana gute aka kabazo kari mutwe nabajije Professor Pascal Nyonizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi
mu buryo bwa politiki tugomba kandi guhuza cyagize ingorane cyane aho mbere kuko ubwo ko twatanguye kwibunganya mu kijana cy'icyenda bisaba yari ari igihugu cyatuye gushyira kuzaniramo n'abantu benshi b'ababongereza b'abasuvuyese yamara kwigisha muri 2019
none ga Professor Pascal Nyonizigiye uko kwama Afghanistan ari nk'urubuga rwo kurwanira ko byava kuki hari impamvu nyamukuru yatumye hama y'intambara
ubwo umuntu arabona ko ibyo ni igihugu kimeze n'igihugu kigoye guswara kuko kigize n'intara zigoye kugendagenda n'ubu mbe abo barwanya babasara bahigiye kuko batsinze abarusiya uko bigegeza ahantu hagoye gushika uburyo bijya bigwadisho by'abasoviyeti bishobora kwinjira hagati y'amabuye na misinga aho bigegeza mu gihugu ibiganiro muri Afghanistan biragoye cyane nubwo abanyamerika bayihajya ntibashobora kugira ngo bosikariyo wese basore kugirabo bariko baragwana
yamye ari igihugu kiguriyemwo abayisilamu benshi kuva kera
ibyo bisilamu byatanguye mu kinjana cy'ibiri ikinjana cy'ibiri niho hatanguye kuza abayisilamu batanguye kugira ngo basiyagize ibiri by'abayisilamu muri afurika
batwandikiye bafite ibibazo bababaza hariho uwavuze ati ndabasabye musigurire ijambo abatalibani uwo mu hari wavutse gute iryo jambo risigurike
ijambo talibani sigura mu kundi ni kuvuga abanyeshuri biga ibijyanye n'ishuri bari abayisilamu abayisilamu bahunga indwano yari yatewe n'abasiviyeti bari baje gufasha umusare witwa najibula yatwara igenda muri Afghanistan hama rero abitwa mujahidine yitwa kwarenta abarwanyi bagerageza kwinjira abanyagihugu bahunga rero bagenda mu gihugu cy'uruhande cyitwa Pakistan icyo gihugu kirimo byafatije cyane abatalibani kuva rero muri 1994 abo banyeshuri biga ibyo amashuri ya isilamu basuye bajya hamwe kugira ngo bisimbuze baje gufasha bene babo bariko bararwana muri Afghanistan barwana n'abasoviyeti abantu bavuye muri cya gihugu cyari kiganjemo abarusiya kugira ngo binjize komunizme muri Afghanistan gushikaho rero muri 1996 bakinjira Afghanistan gushika n'ubu rero iryo jambo risigura abantu abanyeshuri biga ibintu byerekeye idini
hanyuma bamaze gushika ku butegetsi rero bagiye kuvanwa ko gute
bagiye ku butegetsi muri 1996 basubira witwa Najibula bakanamubamba mu gisagara Kabul bace bashikira ubutegetsi ika 2021 muri azi ko yigeze kubisangaza bikomeye itariki 19/09/2021 igihe Al-Qaeda yatera kinyuwa kikome ya danda liba mwo New York ya nisipa World Trade Center ama zafite ya lero biho alanya mleita kukarati kwebe kura haze mwiki wato zanga mwuzi ya suu niwa seya World Trade Center aliwe mkua Al-Qaeda mwengeze mwri Afghanistan alikuwa na rasariba ba muhaidaro none kiza kumukirikirana bashaba rakera rero Afghanistan
Afghanistan yari fite kuki yarabitse Osama bin Laden niwe yari inyuma yaba Al-Qaeda bateye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano kwezi kw'icyenda mu 2011 kuki Afghanistan yamuhaye indaro
Afghanistan yamuhaye indaro kubera yariyo kuva kera iki gihe abo bita abamujahidini abagwanyi bagwanya Afghanistan bagwanya abasoviyete kandi bafashijwe n'abanyamerika icyo gihe Ben Laden yari muri bo yarafashijwe n'abanyamerika kwa nabo mujahidini yasize ibyiringiro bya Isilamu gomba gukomeza amategeko ya Isilamu wewe yabishakana ku isi yose kuri we nta yari muri Afghanistan murazi yuko bijya mu Isilamu hari ukuntu igikomeye cyane kuri bari dini ni ukuvuga ngo ni ubwenegihugu naho Ben Laden yari wo muri Arabie Saoudite wewe abona igikomeye ko ari icyo bita uma ni ukuvuga umuryango w'abayisilamu bo ku isi yose aho rero muri Afghanistan yani niho hari hamworoheye kurwanira agashaka rero yuko ariho yosinegeza n'abanyamerika ntibamushikiye
agise ikaze ku juga amerika uherereye gadise
ndiri Tanzania mu ntara ya Kigoma
Tanzania havugwa amaki
yagasura kiza
akabazo kawe
yego rero kuri inkuru ya Afghanistan na Amerika maze kubibona ndabona yuko Amerika kugenda ukuntu bifitemo uruhara cyane igituma Afghanistan yagumye mu mwaka wa 2014 ama kavuga ni kubona ikibatiye bashyira kuri iki kiringo gaca babaterekana bagiye kubakura iyo bagiye basubiza mbona nk'uko ari nk'uko kubaterekana kubera ubu baramaze kwicamo ibice kubona hafi habyutse impunzi kubera abanyamerika bavuye muri Afghanistan kimenga kuba bariyo byari ibibazo ku banyafghanistan
reka tureke Professor Pascal Niyonizigiye agire icyo avuze ku byiyumviro byanyu ugire umunsi mwiza muri Tanzania
ego nange mukwihezi
ego Professor Pascal mwibaza iki kubavuga yuko Amerika isa nk'iyatereranye Afghanistan mu kuvayo ku bwanyu byari bikwiye ntibyari bikwiye hari hageze ntihari bwageze
ahubwo benshi barabivuga ariko no mu bihugu bya Buraya bishyigikiwe na Amerika reka mbere no muri Amerika nyine haba mu bujya mugambwe wa Joe Biden wa demokarasi cyangwa bajya bita ba republikan aribo ubu batari ku butegetsi baravuga ati ni ukuri ukuntu abasuda ba Amerika bavuye muri Afghanistan birateye agahinda kuko uri kubaraba ingene abanyagihugu burira ku ndege ziko ziraguruka ingene basa narihe bakubera babona umengo bagire bapfe birateye agahinda kubona igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite igisirikare gisanzwe gikomeye ku isi bashobora kuvayo kurya ariko rero kugira umuntu abitahure no kuraba burya Joe Biden yaje ku butegetsi Donald Trump yashwara imbere yiwe yatanguye kuvugana n'abasariba
iki kiganiro cyose gikwiye nagiranye na Professor Pascal Niyonizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namigisha kuri kaminuza y'u Burundi mushobora kongera kugisanga kuri website akaburungu radio @akaburungu.com muza ahanditse muri isanga ikiganiro carenganye ku munsi wa kane w'inondwi akarino gariro duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro ari kumwe na Joe Diane nini nahajwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasili Gebehu mushobora kubisanga kuri website akaburungu radio @akaburungu.com ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebaniye twifuriza kubandanya muranirwa ahaje turaza kuba turi kumwe n'ayandi makuru yo mu gatondo mu kurindira mubandanye kuranirwa mu byo byose
wanyu mu ntara tuyagire mwisanzuye ku isi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzu gushika izayinzu n'igitego umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.